Mana nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamere na Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3. Inshuti zacu mwiriwe neza, ni Diane Nahazwe abaramukije
na Fideni Yongabo.
Burundi bwiteguriye gushyiraho amategeko ashobora kuzotuma ibiyayuramutwe bigabanuka mu rwaruka.
Ubwo no munsi hari dusanga twita ibiyayuramutwe bikoreshwa ngaha mu Burundi, mugabo bitabujwe n'amategeko, mugabo biriko bironona amagara y'urwaruka.
Uni Albert Mbonerane ni umwe mu bagize urunani rw'amashyirahamwe y'abaharanira amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi, yemanga yuko ikibazo cy'ibiyayuramutwe mu rwaruka mu Burundi kihari. Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yemeje ko Bosco Ntaganda yahoze atwara umwe mu mirwi yarwanya ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagirwa n'ivyaha 18 vyose yagirizwa. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco atabariza abimukira bahohoterwa bagerageza kuja iburaya bavuye muri Afrika. Hidonido y'amakuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mugume ku maradiyo yanyu, mwongere muyumvirize kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuyahere muyavugwa ijya nino ku isi na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Fidel,
murakoze Diane. Inyuma y'imyaka ine y'ibiganiro amasezerano yo gushyiraho akarere k'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afurika yarashyizwe ko mu kwezi kwa gatatu, ivyo bikaba vyatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo gutanguza icyeza ako karere ku munsi w'Imana mu gihugu cya Niger. Igihugu cya Ghana icyo cyatowe kwakira icyicaro gikuru cy'inyubakwa ijerwa ako karere. Ibiganiro byo ku munsi w'Imana byari byerekeye ukugenda ako karere kazokora. Hari icyizere ko akarere kuruja n'uruza atantambamye kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afurika kazofasha kongereza ubudandaji muri Afurika. Perezida w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu yatangaje ko amakungu ariko akurikiranira hafi biriko bibera muri Afurika. Atangaza ko uruja n'uruza atantambamye muri Afurika mu by'ubudandaji bizotuma abanyafurika bisununura mu byerekeye butunzi no kubaho neza. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko impingi ikiri ndende muri Afurika umuntu agereranije n'utundi turere two ku isi. Abahinga mu byerekeye butunzi bavuga ko hakiri inzitizi zikomeye. Izo nzitizi zirimo amabarabara n'amayira ya gari ya moshi mabi. Ibice binini bya Afurika bikirangwa n'uruhagarara na ruswa yatumye akarere ka Afurika kaguma kari inyuma y'ibindi bice byo ku isi. Bitegekanywa ko amatagisi azovanwaho ku bidandazwa nka byose bizocuruzwa mu karere ka Afurika. Ibyo bivuga ko bizokongereza ubudandaji mu karere ka Afurika ku rugero ruri hagati ya 15% na 25% mu gihe atari icakure cyane. Abagwanyi bo mugwi Al-Shabab muri Somalia bishe abantu 18 kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abagwanyi ba Al-Shabab bishe abantu 4 mu gisagara cya Jamame ku munsi w'Imana gatoyi, inyuma ku mucamanza muri sentare y'uwo mugwi atangaje ko bagiwe n'ivyaha bagirizwe. Bararashe abagabo babiri bagirijwe ko ari abasirikare ba leta ya Somalia n'umupfasoni yagirizwe ko asumira urusaku igihugu cya Kenya. Abarwanyi ba Al-Shabab bavuga ko uwo mupfasoni afise imyaka 20 yitwa Ikra Abdi Aden. Munyuma yaho umwana w'umuhungu w'imyaka 18 yitwa Nur Baka Jirou yishwe atewe amabuye yagirizwa ko yasambanije ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 16. Yamara Jirou avuka ku imibonano mpuzabitsina n'uwo mukobwa yabaye mwumvikana. Yamara mucamanza w'umugwi Al-Shabab yatangaje ko akwiriye igihano cyo gupfa kubera yari yubatse ico gihe. Ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, abagwanyi ba Al-Shabab barishe abagabo batatu bagirije ko ari abasirikare ba leta ya Somalia mu gisagara cya Kurtu Nuare mu ntara ya Lower Shabelle. Ku itariki zitatu n'itariki zine umurwi Al-Shabab warishe abagabo 10 mu bisagara vya Haga na Salagle mu manuko bwa Somalia. Umugwi wagirije abo bagabo kubasumira urusaku leta ya Somalia, leta ya Kenya n'ibiro bijejwe iperereza vya Amerika CIA. Abishwe bose bagiwe n'ivyaha mu masentare ya gisirikare y'umugwi Al-Shabab. sentari za Al-Shabab ntizemerera abashingwa manza kuburanira bagirizwa ivya Al-Shabab ntiyatanze impamvu igitigiri gitera ciyongera c'abantu bicwa yamara uwo mugwi wagirizwa ibitero bitari bike vy'indege waragizwe ko ibitero bitari bike vy'indege z'ingwano za Amerika mu myaka 2 n'igice irangiye. Papa Francis yarasabiye ku munsi w'Imana abantu bishwe ku munsi w'Imana n'amabombe yatewe mu kibanza cari gifungiwemwo abimukira mu gihugu ca Libya mu ndwiheze. Yasavye ko hashigwaho uburyo bwo gufasha abo bimukira kugira ibintu nk'ivyo ntibisubire kuba. Igitaro c'indege z'ingwano mu kibanza cari cafungiwemwo abimukira benshi muri bo abanyafrika ku mugwa mukuru wa Tripoli wa Libya Tripoli. Ico gitero cabaye ku munsi wa kabiri w'indwiheze cahitanye abantu batari bake abandi batari bake barakomereka. Papa Francisco avuga ko amakungu adashobora gusabira ku bintu nk'ivyo yongeye asaba gusabira abo bose bafatiwe mu bitero biherutse kuba mu bihugu vya Afghanistan, Mali, Burkina Faso na Niger. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tubandanya makuru tubafitiye hirya no hino. Igihugu cya Ethiopia kizorungika abantu 50,000 gukora muri Emirati Arabu Uni. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed uno munsi ku wa mbere. Ni mu gihe Emirati Arabu Uni iri kwirondera kwagura igihagararo cyayo mu karere ko mu ihembe rya Afurika. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuga ko igihugu ciwe gifise imigambi yo mu gihe kiri hafi yo kugabanya ubushomeri mu gihugu hamwe no gutorera inyishi igitigiri gitera ciyongera c'abantu barondera akazi mu gihugu. Itangaje ko umwe mu migambi yo mu gihe ca vuba ari ukurungika abakozi bafise ubuhinga mu bihugu vyo mu mahanga. Abiy Ahmed yarondeye kugurura amasoko y'igihugu ciwe ku mitaya y'abanyamahanga kuva ashise ku butegetsi mwaka guheze. Yatangaje ko hisunzwe amasezerano igiye guciwe cagiranye na Emirati Arabu Uni abakozi 50,000 bazorungwikwa muri ico gihugu mu mwaka w'amafaranga w'2019 n'2020. Amenyesha ko ibiharuro ibiganiro biriko biraba ku vyerekeye kurungika muri ico gihugu abakozi 200,000 mu myaka 3 yimirije. Abo bakozi bazoronswa karyo ko gukarisha ubwenge mu bisata bitandukanye harimwo gutwara imodoka no mu gisata c'abaforoma. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuga ko ivyo bizotuma imishahara n'ubuhinga bwabo vyiyongera. Avuga ko igihugu ciwe kizohakura inyungu ku bakozi bakiri bato bazoba bafise ubuhinga bakuye mu mahanga.
Harakoze mgenzi wacu Fidel Niyongabo kuri amakuru avugwa ijyanye na hejeje kudushikiriza hijo rya Amerika mubandanya kumva mu kirundi no mu kinyarwanda isamira na Washington DC mukiyumva kuri internet wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave. Amakuru tuyafitiye tuyabandaniriza mu kanya mu biyaga bigari. Tuhere mu vy'ubutungane mu karere aho sentare yungururizwamo imanza mu Rwanda kuri no wa mbere yongeye gusasa mu rubanza ubutungane buregwamo Colonel Latome Byabagamba na bagenzi biwe ku vyaha vyo kwankisha abanyagihugu ubutegetsi. Raporo ya muganga ku ngwara ya Sergent François Kabayiza yakuruye impaka ndende zatumye urubanza rwegezwa inyuma. Eric Bagire ubusa mu gihugu cy'u Rwanda yari mu rukiko.
Raporo ya muganga yakozwe ku burwayi bwa Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa General Frank Rusagara niyo yihariye impaka zose mu iburanisha rya none. Mu iburanisha riheruka urukiko rw'ubujurire rwari rwategetse ko ukuriye gereza baregwa bafungiwemo ashyikiriza Kabayiza muganga akamupima yarangiza agakora raporo igaragaza uko ubuzima bwe buhagaze kandi akaza kuyisobanurira umucamanza. Maitre Milton Nkuba wunganira Sergeant Kabayiza yabanje gusaba ko Dr. Captain Ernest Ndahayo uvura mu bitaro bya gisirikare Kanombe wakoze raporo atagira icyo ayivugaho. Yavuze ko atabonanye n'umurwayi kandi ko atari mu bakurikirana uburwayi bwa Kabayiza asaba kwisobanura bye byababisubitswe. Kapiteni Faustin Zakamwita uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ibivugwa n'ubwunganizi bitatuma muganga atunga kuko atari bwo bwamutumije. Yavuze ko abashinzwe kujyana Kabayiza kwa muganga bamusabye kumutwara arabyanga kandi ko Dr. Kapiteni Ndahayo afite dosiye ya Kabayiza kuva mu 2014 kugeza ku munsi wa nyuma aheruka kwivurizaho. Akavuga ko Kabayiza n'ubwunganizi bafite ibyo bashaka guhisha. Biratangaje kumva ubushinjacyaha ahubwo ko Kabayiza yanze kumujyana kumuvuza kandi ari kurukiko rwa rwabitegetse. Turasaba ko muganga ntacyo yasobanura. Urwo ni ruhande rw'unganira uregwa. Uwakoze raporo rahari please nturi umwe expert mu buganga urumunyamategeko ureko wayikoza yisobanure harimo terme technique z'abaganga. Ayo ni amagambo umucamanza akishikisha uwunganira Kabayiza. Nyuma yo kwiherera kanya gato umucamanza yasabye Dr. Captain Ndahayo gusobanura ibikubiye muri raporo yakoze ku burwayi bwa Kabayiza. Yavuze ko amaze kumenyeshwa kuregwa yanze ko amujyana kwisuzumisha yiyambaje inyandiko zo kuva mu 2014 Kabayiza yivurizagaho kugeza ku munsi wa nyuma aheruka kubonana na muganga. Yemeza ko yamuvuyeho rimwe muri iyi minsi yose kuva yagera muri gereza. Yavuze ko yasanze Sergeant Kabayiza afite ikibazo cyo gutakaza imbaraga mu ngingo z'umubiri hafi ya zose, afite virusi y'umwijima wa hepatite B n'ubuvuduko w'amaraso ukabije. Dr. Captain Ndahayo yavuze ko izo ndwara zivurwa zigakira cyangwa umurwayi akazigenda anafata imiti. Umucamanza yamubajije uko abona ubuzima bwa Kabayiza muri rusange, yasubije ko bumeze nk'ubw'abandi barwayi bose barwaye izi ndwara kandi ko bitamubuza kugira icyo akora keretse imirimo y'ingufu. Urukiko rwamubajije niba Kabayiza yakurikiranwa ari mu bitaro cyangwa niba yakurikiranwa ataha. Muganga yasubije kwimenyetsa agaragaza yajya mu bitaro ari uko yarembye. Maitre nk'ubumwunganira akavuga ko n'ibisobanuro by'uyu muganga bitari ngombwa mu gihe cyose yemeza ko atabonanye n'umurwayi. Yavuze ko afungiye Kabayiza nta bubasha afite bwo kwanga kujya kuvurwa, ahubwo ko bashatse kumujyana mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Abasabye kumujyana mu bitaro bya Ndera akunze kuvurirwamo barabyanga. Yavuze ko kuba ubushinjacyaha bwarahitiyemo uregwa kuvurirwa i Kanombe nabyo biteye ukwibaza, akabibona nk'ubushake buke. Akibaza icyo raporo ya muganga Kapiteni Ndahayo yabikemura mu gihe idasubiza ibibazo by'urukiko. Kabayiza yavuze ko aburi ukwezi n'iminsi itagera muri 20 ngo arangize igihano. Atitiri imbere y'inteko iburanisha ati nimwe nteze y'amakiriro bacamanza. Ati uyu muganga nibwo bwa mbere mubonyeho nta na rimwe yigeze amvura nta n'inyungu mfite zo kuryama muri gereza aho kujya kwa muganga. Yavuze ko ibisobanuro bya muganga Kapiteni Ndahayo yatanze byose bibeshya. Kabayiza yabwiye urukiko ko umwe mu baganga bamukurikirana yamwibiye ibanga ko abaganga bafite ubushake bwo kumuvura ariko ko abamutambamira ari abamurinda. Yavuze ko ubushinjacyaha bwategetswe n'urukiko gukurikirana uburwayi bwe butigeze bubikora. Yavuze ko kuva yafungwa amaze kubona batatu bahagwa kubera uburangare bwe bagombye kubakurikirana. Kapiteni Nzakamwita umushinja yavuze ko abamurinda aribo bagomba kumukurikirana bakamuvuza bitari mu nshingano z'ubushinjacyaha. Yikomye ubwunganira Kabayiza ko akoresha imvugo zidakwiye mu rukiko. Kapiteni Nzakamwita abwiye urukiko ko muganga Ndahayo ari ukuriye abavura Kabayiza, bityo ko bisobanura atanga bifitiye ububasha kuko nta n'icyo apfa na Kabayiza. Umucamanza yahise yihaniza Milton Nkuba amubuza guhagarika amarangamutima akomeye mu rubanza, anamwibutsa ko ubushinjacyaha ari urwego rwa leta agomba kubaha. Dr. Kapiteni Ndahayo yavuze ko muri raporo yakoze atigeze ashyiraho dosiye y'ibitaro bya Ndera, aho yabaga yicaye General Rusagara mu majwi yo hasi yakunze kutanyurwa n'ibisobanuro byatangwaga ku burwayi bwa Kabayiza. Kabayiza asubiranye ijambo ati ubufasha simbuteze kuri aba bantu banzana muri kiko ntanabasha kwigenza, ikibabaza n'uko umuntu aza gusobanura n'ibintu atigeze akoraho. Umucamanza tubwo bazabikurikirana ubwo biri muri dosiye, naho Kabayiza nawe ati cyakora Imana igitabara bayo. Umucamanza yakunze kubuza abareganwa na Kabayiza n'ababunganira gushaka kugira icyo bavuga kuri ubu burwayi kuko ngo butabareba. Maitre Pierre Celestin Buhuru wunganira General Rusagara yafashe ijambo avuga ko agomba kugira icyo avuga nk'umufasha mu mategeko kandi uri muri uru rubanza. Yavuze ko azirikana imbaraga z'icyemezo cy'umucamanza kandi ko kigomba kubahwa n'uwo ari we wese. Yavuze ko ibyakozwe na muganga Kapiteni Ndahayo bitari raporo hakurikijwe uko icyemezo cy'urukiko cyabitegekaga, asaba ko ibitarakozwe byakorwa. Naho Maitre Valerie Gakunzi wunganira Colonel Tom Byabagamba ntiyumvishe ukunaho gusuzuma umurwayi hasuzumwe dosiye yivurijeho. Asaba ko umushinjacyaha yagombye kujya avuga ibyazi kandi yahagazeho. Hahise hahamagazwa Kapiteni Kabera ukuriye abazana abaregwa kuburana. Imbere y'umucamanza n'imbunda ntoyo mu bwoko bwa masotere yahamije ko Kabayiza yanze ko bamujyana kwa muganga. Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye abarinda Perezida Paul Kagame we yavuze ko ibikorerwa Kabayiza biteye inkeke, avuga ko nubwo umuntu yaba afunzwe agira uburenganzira bwo kwihitiramo muganga. Yasabye urukiko kwibaza impamvu ababarinda banze ko Kabayiza abonana na muganga wa Ndera, akibaza impamvu umuntu umaze imyaka itanu afunzwe yarahuye na muganga arimo uwo muganga akaba ari usabwa gusobanura iby'ubuzima bwe. Murimo General Rusagara yatse ijambo nawe ati Kabayiza utitira ry'imbere yanyu muramuha abantu ngo baribo bajya kumuvuza. Yanenze bikomeye ubunyamwuga bw'abarinda, maze avuga ko bahagarikira muganga amuvura n'igihe yaba yambaye ubusa. Urukiko rwakunze kumucecekesha akabyanga, maze General Rusagara asoza agira ati ntawuburana n'umuhamba Kabayiza bamufasha ari muzima baramukubita nibo bamugize batya. Urukiko rwavuze ko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 naho hamenyekana icyemezo gifungura by'agateganyo cyangwa kigumisha mu buroko abaregwa. Barasaba gufungurwa bagakurikiranwa bidegembya kuko bavuga ko bafungiwe mu kato kabaviriyemo uburwayi bukomeye. Baregwa ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi, bo bakabihakana bavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Bagira ubusaji bw'irya Amerika i Kigali.
Rikara kenuye tukiri mu by'ubutungane mu karere sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI lahe mu Burundi yahamije umunye Kongo Bosco Ntaganda ivyaha vyose yarakurikiranyeho uko ari 18 ivyo vyaha birimo ivyaha vy'intambara ni 13 ivyagahomera bunwa bitanu yakoreye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amashama dakiranira inyungu za politike arashima ingingo ya CPI inkuru tubaza mugenzi wacu Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana
Mu mwanzuro yasomye yakikijwe na bagenzi be babiri umucamanza mukuru Robert Fremre yavuze ko Bosco Ntaganda yari umuyobozi wubashywe watangaga amategeko yo kwibasira no kwica abasivile mu gihe cy'imyaka irenga 13 aneke Van Woudenberg wakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu cy'umanyuro ati watch yakusanyije ibimenyetso yagejeje ku rukiko mpuzamahanga kugira ngo Ntaganda akurikiranwe yatangarije ijwi rya Amerika ko yakiriye neza uri
Pour moi, c'était vraiment quelque chose assez émotionnel.
Ndishimye cyane. Niko ko nakoze ubushakashatsi bwimbitse ku byaha byakozwe na Bosco Ntaganda nagiye gutanga ubuhamya ku rukiko mpuzamahanga ntanabyaha. Nishimye rero numvise ko ahamwe n'ibyaha byose yarakurikiranyweho uko ari 18. Kuri jye rero ni umunsi w'ubutabera, umunsi w'abahohotewe n'ababuze ababo bahoraga basaba ko ubutabera bukurikizwa. Ariko ni n'umunsi w'ukuri kubera ko n'ukuri kwagiye hagaragara ku byaha byose byakozwe na Bosco Ntaganda n'ingabo za UPC ibyaha byibasiye abasivili
et les troupes de UPC ont commis contre la population civile
Umucamanza mukuru Robert Fremre yavuze ko kuva mu mwaka w'1999 abaturage barenga 60,000 bishwe mu gihe imitwe nyeshyamba yarwaniraga kwigarurira akarere ka Ituri gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro yavuze kandi ko Bosco Ntaganda ubwe yiyiciye umupadiri yari yavanye muri paruwasi ye Aneke Van Woudenberg ngo yari yarabibaje Ntaganda amusubiza ko atigeze amubona
Un chose qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, c'est le fait que le juge principal a parlé de la cas de la prêtre
Ikintu cyashimishije cyane nuko umucamanza mukuru yagarutse ku rupfu rwa padiri Ganalomba umupadiri wa mbere wishwe intambara imaze kwaduka mu karere ka Ituri umupadiri wari ushaje bafashe bamukuye muri paruwasi ye ya Mungwaru akajyanwa ku cyicaro gikuru cy'ingabo za UPC na Bosco Ntaganda n'abasirikari be bamukoreye yitwa Rubozo mu gihe cy'iminsi myinshi nyuma aza kwitwa na Bosco Ntaganda ubwe Bosco yanyibwiriye ko uwo mupadiri atamuzi bose bavugaga ko yari urongotaniye mu ishyamba none uyu munsi ukuri kwagiye ahagaragara ko ari Bosco Ntaganda wamwiciye nishimiye ko abaturage ba Mungwaru kimwe nabo muri Ituri babonye ibyo bifuza kumenya ukuri no kubona ubutabera
finalement ils ont maintenant et la vérité et la justice
Bosco Ntaganda yahamwe kandi n'icyaha cyo gukoresha ubucakara bushingiye ku gitsina ni nawe wa mbere bibayeho Okitoto Ngomo umuyobozi w'ishyirahamwe Congolese Support Group rikorera mu Bwongereza yakiriye neza uriya mwanzuro arizera ko uzabera isomo abandi bayobozi b'imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Tous les peuples congolais, nous sommes tellement flattés, très contents de ce qui s'est passé. Je crois que la décision.
Alors, tout le Congo, c'est tout ce qui est nourri à Mandjuro.
Cette décision sera maintenant servie comme de leçon pour tout le monde dans la région.
Ibyaha byahamye Bosco Ntaganda byakozwe igihe yari yungirije umugaba w'ingabo za FPLC zari ziyobowe na Thomas Lubanga nawe waje gukatirwa igifungo cy'imyaka 14 mu 2012 kuva uru rukiko rwashingwa dore hashize imyaka 17 Ntaganda abaye umuntu wa kane ruhamije icyaha afite uburenganzira bwo kujuririra iki cyemezo mu gihe kitarenze iminsi 30 itariki yo kuza mukatira ikaba izatangazwa nyuma Bosco Ntaganda ufite imyaka 46 akaba yubatse afite umugore n'abana 7 n'umusirikare wabigize umwuga kandi wari ufite ibigwi ku rugamba yarwanye intambara zinyuranye haba mu Rwanda aho yari umusirikare wa FPR haba no muri Congo aho yabaye umusirikare w'icyo gihugu kandi akaba no mu mitwe inyuranye y'inyeshyamba Venuste Nshimiyimana ijwi rya Amerika Londres
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bumenyesha ko bifise umugambi wo gushiraho amategeko atuma urwaruka rutijukira kunywa itabi n'ibindi biyayuramutwe. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mwigezaho mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Abashikirije ivyigwa kubijanye n'amategeko mpanavyaha muri urwo ruganda rwatangujwe n'urunani rw'amashyirahamwe y'abaharanira amagara y'abantu, basanga amategeko ahari adahasha bihagije abanywa n'abadandaza ivyo biyayuramutwe. Albert Mbonerane ari muri urwo runani ari mu batanze ikigo.
Amategeko mpanavyaha cyane cyane mbatse kuyo mu 2009 ryasubiyemo rikaba rishasha mu mwaka wa 2017 bagenda bwa yuko bisunga iryo tegeko ry'ubushinganje bw'amagara y'abantu. Iryo naryo no munsi turi mu mwaka wa 2019 iryo tegeko ry'ubushinganje rivuga ibyereke ibyayura mutwe ibibujijwe n'ibiki n'iryo mu 1989. Urumva imyaka 30 imaze guhera iryo tegeko ridasubiwemo. Mu kuvuga no munsi hari dusanga twita ibiyayuramutwe bikoreshwa ngaha mu Burundi mugabo bitabujwe n'amategeko mugabo biriko bironona amagara y'ugwaruka.
Muganga Tadendi Kumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko ibiyayuramutwe bibandanya gutema bitongora mu gihugu. Warongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida aravuga bimwe muri ivyo biyayuramutwe bigisibije.
Hariho urumogi, hariho ibyo twababwiye byitwa heroine, hariho n'izindi twabwiye byinshi mwabyumvise n'izindi bita boost. Ibyo rero turiko turabigwanya dufadikanije n'ubundi bushikiranganji bwa bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwa bushikiranganji bw'umutekano. Turafashanya mu kubigwanya cyane cyane duhagaze mu guhimiriza bene gihugu.
Hari ibindi bifise ubumara nk'ibiyayuramutwe umushikiranganji Ndikumana avuga ko bigiye kubuzwa ugwaruka nk'itabi. Avuga ingene bigiye gukogwa.
Tugwanye kunywa kurenza urugero yaba inzoga cyangwa yaba itabi. Twarashizeho amategeko, twarashizeho amategeko nko mu rwego rw'itabi. Hari itegeko ryasinywe mu mwaka wa 2018 rizodufasha ingene twokingira abantu kunywa itabi, abantu bari mu mazu, bari mu modoka, bari mu buzi, kugira tubuze abantu kunywa itabi ahantu hagendera abantu benshi. Ibyo rero turiko turabikora, iryo tegeko rizodufasha. Hari n'irindi tegeko icyo twokwita protocol sur la vente illicite du tabac. Iryo tegeko ryaraciye mu nama shikiranganji bariko bararitosora kugira ngo twabe ko ryosohoka. Iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo abana bagabanye, kugira abantu ntibanywe iryo tabi, kugira barigabanye bazoriduza ibiciro, bazoduza ibiciro, hanyuma amaze kuduza ibiciro bagabanye n'ingene riboneka.
Iruhande y'itabi hari ibindi leta yifuza kubuza ugwaruka rukiri ruto, nk'uko umushikiranganji w'amagara y'abantu abandanya abivuga.
Ku rwego rw'inzoga naho nyine tuko turashyiraho itegeko ryotuma tukingira abana bakiri bato lejeune, kugira ngo umujene ntaronke uruhushya rwo kugenda mu kabare cyangwa ntaronke uruhushya rwo kugenda mu ibutike ngo yake ikinyobwa uko agombye ngo bikunde. Iryo tegeko rero rizodufasha kugira ngo dukingire abana bakiri bato kunywa ibyo bintu biyayura umutwe, cyane cyane kuko abajene nibo batangura kunywa duke duke, amahera uko ugasanga nibo basigaye banywa ibyo bintu by'amadroge kuko basanga banyoye bakarenza urugero.
Albert Mbonerane yatanze icigwa ku bijanye no kurandurana n'imizi, ako karanda k'ibiyayura umutwe mu Burundi arafise icyo asaba leta.
Nchoe tumatu wagira tuti harageze yuko leta yodufasha kugira ngo ishireho ihindura iryo tegeko isubiremo iryo tegeko mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu kugira ngo ejo ari abashinzwe umutekano basanze hari umuntu ariko aragandaza ibyo biyayuramutwe bitemewe agira ati nisunzira itegeko ibi ntibyemewe hama bakafata ibihano niho umuntu azashobora kugira ati urugamba turiho turagira ruriko ruratera imbere mugwa mu gihe iryo tegeko ry'ubushikiranganji bidahinduwe ejo ushobora gufata umuntu bavuze nk'ikintu cyitwa booster kiriko kirica urwaruka ugiye muri iryo tegeko ryo mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo umunani n'icyenda icyo kintu nta kirimo ufashe umuntu atuye ibyo uri kurakora ashobora kukubwira ati none wowe wisunze iki kugira uze kumfata nibyo twagomba ko byohinduka
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruho nyanganda sida busaba abarundi kwima amatwi ababwira ko ibiyayuramutwe bivura indwara abasaba gutumbera muganga nayo kubijanye n'ibinyobwa bitemewe n'amategeko umushikiranganji w'amagara y'abantu afadikanije n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bagiye kuzishyira ku rutonde ibizofasha abajejwe umutekano kuzituza burundu
Eri Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda dusomera inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ibifashijwe n'abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi mu kanya turahana gahindukira ariko imbere yaho Fidel niyo ngabaraza kutwibutsa amakuru avuga ijya hino ku isi
Twagiye kunyuma y'imyaka ine y'ibiganiro amasezerano yo gushyiraho akarere kuruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afrika yashyizwe ko mu kwezi kwa gatatu ivyo bikaba byatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo gutanguza icyesa ako karere ku munsi w'Imana muri Niger igihugu cya Ghana icyo catowe kwakira icicaro gikuru cy'inyubakwa izejwe ako karere ibiganiro byo ku munsi w'Imana byari byerekeye kugenda ako karere kazokora akizere kwa ako karere kuruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afrika kazofasha kongereza ubudandaji muri ako karere ku yindi nkuru twababwiye ko abagwanyi b'umugwi Ashabab bishe abantu 18 kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze abagwanyi ba Ashabab bishe abantu 4 mu gisagara ca Jamame ku munsi w'Imana gato y'inyuma y'uko umucamanza muri sentare y'uwo mugwi atangaje ko bagiwe n'ivyaha bagirizwa bararashe abagabo babiri bagirizwa gukora abasirikare ba leta ya Somalia n'umupfasoni yagirizwa ko asubira urusaku igihugu ca Kenya abagwanyi ba Ashabab bavuga ko uwo mupfasoni afite imyaka 20 yitwa Ikra Abdi Aden nyuma yaho umwana w'umuhungu w'imyaka 18 yitwa Nur Baka Jiro yishwe atewe amabuye yagirizwa ko yasambanije ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 16 Kwenye nguru tuwabie ko Papa Francisco ya asabiye kumusubima na bantu bishwe na mabombe ya tewe mukibanza cha alikifungiwe mnawi mukira mjehu cha alibi ya mundu weze ya asabiye ko hashikuwa huburyo kufasha wami mukira kugiri wili nuhizyo ndibi suvire kuwa ibitaro cy'indege z'ingwano mu kibanza cyagifungiwe ari mu kira benshi muri bo abanyafrika ku murwa mukuru wa Libya Tripoli icyo gitero cyabaye ku munsi wa kabiri w'indwi iheze kikaba cyahitanye abantu batari bake abandi batari bake barakomereka Papa Francisco avuga ko makunga adashobora gusabira ku bintu nk'ivyo yongeye asaba gusabira abo bose bafatiwe mu bitero biherutse kuba mu bihugu bya Afghanistan, Mali, Burkina Faso na Niger Nao Ethiopia mwizorungika abakozi 50,000 muri Emirati Arabu iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed no musi wa mbere imbwe Emirati Arabu iriko irondera kwagura igihagararo cyayo mu karere k'ihembe rya Afrika umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed avuga ko igihugu cyiwe gifise imigambi yo mu gihe cyo hafi yo kugabanya ubushomeri mu gihugu hamwe no gutorera inyishu igitigiri gitera cyiyongera cy'abantu barondera akazi mu gihugu
Rakoze Fidel Niyongawe kana mwe mwakoze marimo duteze abiri inshuti bakunzi yakoze na Fatima Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na engineer Andred bari kumwe muhinga bw'ivyuma Jenny Nahazwe nabashikirije ano makuru ku izina rya bagenzi banje mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo mururahajyana ahatajyana harari umwasi